urakoze Thomas unaho ni cyaje cyukwashiriza kiganiro gihaye jambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika muri sanga ico kibazo rero cimpunzi zoba zinjizwa mu mirwi itwaje ibigwanisho nico natwe uyu munsi tugiye kuganira ko nabatumire bacu nkuko rero mu byumvise ishiramwe impunzi bakungu gitaho impunzi byitwa Refugees International bitangaza ko ritewa makenga ku buhungiro buhabwa abasivile bakeneye kugarukirwa buriko uragiramirwa mu majambo rero atomoye impunzi z'abarundi zivuga ko ziriko zirinjizwa mu mirwi itwaje ibigwanisho zikinjizwa n'imirwi y'abarundi hamwe n'abanyarwanda ibintu bavuga ko bikorerwa muri ayo makampi impunzi biratyoza amategeko mpuzamakungu kandi bishobora kudurumbanya umutekano mu ntara kubera rero icyo kibazo cyihutirwa abantu bose bafite uruhara mu ntureka iri mu Burundi leta y'u Rwanda hamwe n'amakungu bitegerezwa byose kwiyamiriza no guhakana byivuye inyuma iyo nyifato yo kwinjiza impunzi mu mirwi itwaje ibigwanisho iryo shyirahamwe risaba kandi ibintu bikurikira zisaba impande zose zegwa n'ikibazo cy'indyane ziri mu Burundi ko zitegerezwa kubahiriza kandi zigakora ibishobotse byose kugira ngo abasivili hamwe n'impunzi bakingirwe ntibinjizwe mu gisirikare leta y'u Rwanda isabwa gukora ibishobotse byose kugira ngo yubahirize abasivili hamwe n'ubuhungiro barimwo bikandi kugira ibyo byose bigume byubahirijwe ibyo korwa navyo ngo nibiki n'ukuvuga ku Rwanda rusabwa gukora ibishobotse byose kugira ngo ruhagarike inyinjizwa ry'impunzi mu mirwi irwa itwaje ibigwanisho ku mpunzi ziri mu Rwanda naho ivyo navyo naho vyoba bikorwa naho vyoba bikorwa n'abanyarwanda canke abarundi iyo nyifato yo kwinjiza impunzi mu mirwi itwaje ibigwanisho itegerezwa guhagarara leta y'u Rwanda isabwa kwemeza kandi kumugaragaro kwinjizwa mu murwi canke mu mirwi itwaje ibigwanisho biteye kubiri n'amategeko y'u Rwanda hamwe n'amategeko mpuzamakungu leta y'u Rwanda isabwa kandi kwemeza ko kumugaragaro kw'impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda zigengwa n'amategeko azibuza gutera igihugu na kimwe kiri mu ishyirahamwe rya Afurika impunzi ntizitegerezwa kandi kuja mu bikorwa na bimwe bishora gutera uruhagarara mu Burundi cyangwa mu Rwanda leta y'u Rwanda isabwa gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho agateka kazira muntu HCR hamwe n'andi mashyirahamwe akorana naryo kandi ntiyimirwe ayo mashyirahamwe ntiyimirwe ahantu na hamwe ishyirahamwe Refugees International yatera kamo ishyirahamwe HCR karisaba kurungika abakozi baryo bakorera mu Rwanda mu maguru masha kandi bazoguma bakorerayo ibyashikirijwe n'iryo shyirahamwe mwebwe muvuga ku iki ni bibazo tujye kuyaga n'abatumire bacu turi kumwe na Professeur Libera ntibashira kandi turi kumwe kandi na Emmanuel Bamenyekane ari mu Burundi Professeur Libera ari mu Bubiligi tukaba kandi turi kumwe na Jean-Marie Vianney ndagijimana igize kuba umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe imigendanire nashaka abashika ntaye bose rero imbere ko dutangura nashaka mwaramutsereza mwiriwe neza bivuye aho muri bashika ntaye
mwiriwe neza muraho muraho
mwiriwe neza mwiriwe neza nashaka rero tuvuge cyane cyane kuri iyo ivyashikirijwe n'iryo shyirahamwe mbega ivyashikirijwe n'iryo shyirahamwe mu bivuga ku iki reka dutangurire ku mushika ntahe Libera ntibasha kandi muri batatu no kuvuga ko no wasaba kufasha ijambo yoza anyarutsa kama ntarenze nk'umuntu umwe mushyana Libera
murakoze cyane ikintu ntanguye kuramutsa abatumire nabo turiko nabariko baratwumviriza nkangongera nkahoza abarundi bose kuko no Burundi bwose buriko burabura abana babo ibyashikirijwe n'iryo shyirahamwe n'ibintu byumvikana kubera amategeko ateza kubahirizwa ariko ikibazo nyamukuru kininiya gihagaze ku leta y'u Burundi mbega kubera iki leta y'u Burundi itofata ingingo zirashe kugira bo bahungiye mu Rwanda ngo batahuke niwo muti jewe mbona nayo ibyo ishyamu yavuze ni ibintu byumvikana cyane kose gukurikiza amategeko hanyuma ariko rero nkuko umushikiranganji ajejwe impunzi mu Rwanda bivuze jewe gushika ubu nta bimenyetso mbona byemeza yuko hariho abarundi bariko bahungiye mu Rwanda bariko baja muri iyo mihari igwanya u Burundi
zareka tuje kumushika na Jean Marie Vianney Ndagijimana leta Burundi yarigeze gushikiriza ibirego nk'ivyo bishikiriza ishirahamwe ryo mu ntara ya Afrika Museruko eka irabishikirije kandi no muri mwishyira mu rya Afrika hamwe no muri ONU ivyo birego byishiramwe nkuvuga ko vyemeje ibintu leta y'u Burundi yari yarashikirije araheze nk'amezi atari make
murakoze cyane nagira ngo ngire icyo mbivugaho muri buka ko iya ntambara igitangira nyuma ya kudeta no mu byakurikiye twe twababwiye rwose ko dufite gihamya dufite za témoignage nyinshi z'abantu bacu baba mu Rwanda batubwira ko guverinoma y'u Rwanda ifite uruhare rukomeye cyane mu bera mu Burundi twanababwiye ko hari abantu twari tuzi bakoraga mu DMI no kuvuga bari abamaneko ba gisirikare mu Rwanda bagaragaye muri za manifestation zaberaga ibujumbura mu gihe byari bikomeye nyuma yaho hari abakozi ba HCR bakoraga muri camp ntabwo ari kuba ko ari abantu b'abanyamahanga cyangwa abarundi baba baraguzwe n'abazungu bavuze bati twebwe dufite ubuhamya bw'impunzi tubwira ko nijoro haza amakamyo ya guverinoma y'u Rwanda ya gisirikare agatwara bamwe mu mpunzi bakajya kubigisha kurasa kandi no mu Burundi hari abo bagiye bafata mu bateye mu bisha abantu ibijumbura none hari za raporo zitangiye gusohoka ibyo bintu njye bahuga ikintangaza ni ukubona guverinoma y'u Burundi yaratinze kurega kuko ni ibintu byagaragaraga kuva mbere wakongeraho n'ibyo Perezida Kagame yavuze n'ibyo Ministre mushiki wabo yagiye avuga ntabwo rwose bikiri ibanga u Rwanda rufite uruhare rukomeye mu bibera mu Burundi nuko tubibona
Mushana Emmanuel turiko tuvuga mu mukanya umurongo wawe ntarumeze neza ariko turiko tuvuga ku byerekeye ivyatangajwe n'ishirahamwe Refugees International ivuga ko hari impunzi ziri mu makampi mu Rwanda ziguma zinjizwa mu mirwi yitwaje ibigwanisho ayo makuru yashikijwe n'iryo shirahamwe nayo nyene yaremejwe n'umutegetsi akomeye muri Department d'Etat America ejo bundi gihe yariko araha ikiganiro abasenateri bajejwe imigenderanire abari mu rwi wo muri Congress ya America ijejwe imigenderanire uyo mutegetsi akaba ari icegera cha secretary wa Department d'Etat Linda Greenfield akaba yavuze ko ayo makuru yemejwe akaba yemejwe nkuko yabivuze atanzwe n'ishirahamwe eka ryubahwa kandi ishirahamwe rivuga amakuru y'ukuri Emmanuel izo birego mwebwe mu bivuga ko iki turazi ko leta y'u Burundi yari yarashikirije ibirego nk'ivyo ubu leta y'u Burundi ivuga ko ivyo yari yashikirije bitari binyuma
murakoze kumpereza ijambo icambere cyo nuko banze gusaba bati kubera yuko umurongo wari wacitse bigasigura ko intango y'ikiganiro nari nayumvise kugena yagenze ibiba hagati y'u Burundi n'u Rwanda birateye ibibazo hagati y'abarundi n'abanyarwanda kubera yuko imigumo ko kuva igitangura warabona ko hari abantu bashaka gukwegera ibibazo by'u Burundi ngo babishire mu Rwanda kugira bafate intambwe ku butegetsi bw'u Rwanda kugira bari kuboshikiriza no mu Burundi twebwe rero tumvise ko hari amaraporo atanguye gusohoka avuzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu biraturemesha gato y'ukuko mu by'ukuri byibonekeza cyane rwose ko hariho abarundi bashobora kuba bari mu Rwanda baguma batera akaduruvayi mu Burundi barenga ku mategeko mpuzamakungu tukibaza ko rero kuri ibyo byose bimaze kuboneka byibonekeza twadusanzwe tuzi abanyagihugu babibona ko na leta igiye gufatiraho kugira igira ingingo ifashe mu makungu kugira iki kibazo kiri hagati ya leta y'u Burundi n'u Rwanda kimenwe na makungu
mu gihe ivyo birego vyo ivyo ko twumvise ko umushyanje w'u Rwanda mu fasoni mu kanta bana sano bihakana naho hariho amashyirahamwe menshi eka nkuko twabivuze na Department ya Leta ya America yamaze kuvuga ko yaronse amakuru yimvaho yemeza ivyo bintu mu gihe vyo bari vyo mushyanje libera ntibashira kandi iyo ntumbero yoba iva kuki intumbero yoba arihe umugambi wa waru aruwe
ni mugihe hoboneka ho, ivyemezo leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda bataza kwicara hamwe bakigirisha bakigicuka kibazo ariko rero nko nabivuze uruhara runiniya muri zo ngorane nibiri ko byaba mu Burundi mbega kubirika abarundi bahonga igihugu hari ubutegetsi bwatezwa kubakingira nico kibazo nyamukuru ico kibazo gitera umuti izo ngorane ziri hagati y'u Rwanda n'u Burundi zizosubira kandi murazi muri kahise yuko habaye ingorane mu gihugu kimwe harabi ingorane mu kindi gihugu ivyo ni ibintu bisanzwe kuva kera
namwe kubganya umushya nahe Jean Marie Vianney ndagijimana intumbiro yo bari ihe mu gihe ayo makuru yo bari mu kanya gato cyane
ayo makuru ni bariyo Burundi bugomba kurega u Rwanda ku mugaragaro bakabisabira ibihano kuko ni ibintu bidashobora kwemerwa kuko u Rwanda nta na rimwe rwari rwatera igihugu cy'abaturanyi ngo kibyemere muri Congo hashize imyaka irenga itanu abasirikare bari muri Congo bari Goma bari Masisi bari Rucuru u Rwanda rubihakana nta na rimwe bashobora kubyemera n'uriya mu ministre ushinzwe ikibazo cy'impunzi ibiba ntashobora kubimenya kuko bikorwa n'abasirikare babikora ninjoro babikora batabanje kumubwira azajya kubimenya kuko raporo za nyuma zisohotse niho nabo bazabyemera nabo ntashobora kubimenya rwose biba tabizi nabihamye
ego mushya ntahe dawe Emmanuel bamenyekana imbere yuko duhi jambo abanywa nyuri radio ijwi rya Amerika nashaka namwe mutubwire ikintu mwibaza ko cyo bacaratumye iyo mirwi ka abarundi bari mu makampi impunzi binjizwa mu mirwi itwaje ibigwanisho inyungu zo bazire he
ntabwo bakunda kubivuga cyane gose hano mu Burundi muri bino bihe menga bariko barakurikira ukugene u Rwanda ruko ruratwara abanyarwanda barakunze kuvuga ko ta bintu bya moko birimo mu ngwano mu midugararo iri hano i Bujumbura ariko ku barundi benshi barabonye neza ko hari hagiye hacamo ibintu bijanye n'ubwoko cyane cyane abantu bajye babwira ngo ni bapfi Burundi ngo hari intambara igiye gutera ngo kuko batagiye Burundi ngo bazohava batavuye Burundi bazohava haba genocide ni ikintu bagumye bakoresha kuva iyi myigaragambyo itanguye kuba hano mu Burundi ugasanga rero ko abari biteze ko genocide izoba mu Burundi babonye itaje bagaca bahitamo gutera intambara jeni baza ko araho nyamukuru aho biva icatumye abarundi bari mu Rwanda bo babagiye muri iyo migwi ntibabi bafatiramwo ku nguvu nabo barabishaka kuja mu bintu byo bya gisirikare kugira baze gutera u Burundi kandi ibibazo twari dufise mu Burundi byari gutorerwa inyishu bitarinze guca mu ntambara kubera ko twebwe mu Burundi twari tumaze kugera ku ntambwe ihagije mu bintu bya demokrasi n'intwaro ibereye
tubibutse inshuti mwese ko muri koma rwandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ko bari ko rakurikirana ikiganiro bashaka kugira icyo bashikirije reka tubibutse inimero duhamagara ko iyo nimero ni 001 202 4 4 1 9 9 3 1 reka nibutse iyo nimero ni 001 202 4 4 1 9 9 3 1 turafise umunywanyi radio ijwi rya Amerika muri iki gihe Benjamin mwiriwe neza
mwiriwe
murafise ikibazo murafise cyimvira mushikiriza turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye raporo yashikirijwe ivuga ko hari impunzi z'abarundi z'imakampi y'u Rwanda ziguma zinjizwa mu gisirikare zikinjizwa n'abarundi hamwe n'abanyarwanda murafise ikibazo icyumviro
je kimwe gambira afite ikibazo gwa kamera afite icyumviro ikibazo cya mbere nico cyibiza aneko muvuga yuko abarundi bari mu nkambi zo mu Rwanda ariko barinjijwe mu ntuze mu migwi Rwanda none n'abanyarwanda bari ko barahe binjiza mu iyo migwi cyangwa n'akagwe k'abarundi kagiye mu Rwanda kubinjiza mu migwi cya kabiri nimba u Rwanda ruzi yuko niko rurinjiza abarundi mu migwi Rwanda cyumvikana kumenga abo banyarwanda hari hico bazi ko mwibi biri ko bera mu Burundi cya kabiri cya gatatu mbere ko abakwa bahunze kiko bavuye ko bahunze intuzi intambara none ko aho bagiye mu Rwanda kumenga niho bagiye kuza kuyitera cewe ico noterera ubwanje nuko mbona yuko abo bahunze bogaruka tukubaka igihugu kuko nta munyamahanga azoza kumvikanisha abarundi atari abarundi ubwabo nibareke kufata ibigwanisho kuko ibigwanisho twazo byatugejeje nibabireke ahubwo nibaze tubaka igihugu kuko twebwe abarundi twumvise yuko hariho abantu bamwe bamwe bariko barinjizwa ibizikiroberi cyangwa ariko barinjizwa kugwana twebwe turashimwa n'umutima tukavuga tuti n'ubundi ntawe tuvuye nawe tugiye icyo mbana no kuba bihe bakabigaragara kuba nta nyungu bikubirazana n'ukwica ubuzima bw'ubwamwe n'igihugu.
Urakoze Benjamin, ikibazo mwabaje cyambere ni ikibazo twishuye mu kanya aho twavuze ko muri iyo raporo dusoma ibyanditswe muri iyo raporo. Iyo raporo ivuga ko hariho abinjizwa impunzi z'abarundi zinjizwa mu mirwi yitwaje ibigwanisho zinjizwa n'abanyarwanda hamwe n'abarundi. Icyo ni ikibazo bashikirije, ariko murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakaganira eka bakareka ibyeke abanyamahanga. Hari icyo mwovuga kuri icyo kibazo? Icyo cyimvuro gishikirijwe n'umushyanahe Benjamin avuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakayaga. Umushyanahe Libya,
ibintu biri kora mu Burundi bisaba yuko nuze abarundi bicara hamwe bakayaga nivyo. Ariko rero ico Emmanuel bamenyekanye yashitse ko yavuze ko demokrasi yari itembere mu Burundi, nagira ndamwibutse yuko Nkurunziza nakagwikiwe basambuye imigambwe yose amaradiyo murazi ingene bayasambuye, amashirahamwe adaharanira ivya politiki murazi ivyo bariko baragira, igisoda cari gisigaye cavuye Arusha n'igipolisi murazi ivyo biriko biraba nakarorentahanze kuri anereke bamenyekanye yuko demokrasi mu Burundi itigezeho, ahubwo CNDD-FDD na Nkurunziza baje gusambura ivyo abarundi bari bubatse yarusha, nta kintu na kimwe gisigaye barasambuye. Icyo nokongera ko nuko Nkurunziza nakagwikiwe nta tegeko na rimwe ryubahirizwa uno munsi mu Burundi. Bahejeje gusambura ivyubatswe yarusha baciye baderegremanda nkoresheje ijambo ry'Igifaransa ku buryo atategeko na rimwe ryubahirizwa mu kanya twari bari ko baravuga ubutungane. Nta butungane bukiriho kuko murabizi ngene bimeze. Icyo rero ndagomba kuvukongera ko nuko bamenyekanye inomenyesha yuko genocide iriko iraba mu Burundi kandi yateguwe kuva kera.
Mushira na Libera muratibwenge muraziyeke genocide
naranavyanditse mu gwandiko nderekana neza ingene genocide yateguwe kuva mu 2005 igihe Nkurunziza ashitseho yaciye ashiraho umugwimbo narakure iyo milisi iraba entraine muri Congo, iraba entraine muri za Sudan, ama raporo ariho ya Nations Unies uye birwa barirara mu bibondo z'ubujumbura.
Mushyanahe Libera, amakuru atangazwa n'abantu baje mu Burundi n'abari mu Burundi baravuga ko ubwicanyi buriho nivyo, ariko abapfa babusanga harimo abahutu harimo abatutsi abantu bagwanya leta y'ubu muri iki gihe barimo imirwi yose barimo ubwoko bwose barimo imigambwe yose. Ico kibazo cha genocide ni kibazo gihamye, ijambo genocide ni ijambo rikomeye cyane rwose two kwirindaga gukoresha muri iki gihe. Ariko nagomba mbaze n'umushyantahe Emmanuel nawe nyene agirica tubwiye cyane cyane nashaka tugume kuvyerekeye n'ivyashikirijwe na Benjamin avuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bonyene atana abanyamahanga kugira ngo batorere inyishu ibazo byabo bashore kandi no kubana mu mahoro mu bivuga ku ikintu cy'antahe Emmanuel.
Ego me murakoze kuri ivyo umushingantahe ntibashira kandi baraheje kuvuga ntacho nosubiza mu kukurumva. Hari abashatse gucuruza genocide mu Burundi urumva we kwafise nuko genewe yayiteguye kuva muri 2005 umva ntabyo nojamo nkuko mwari mweje kubivuga. Bose baravuga ko abagwanya leta Nkurunziza harimo abahutu harimo abatutsi, muri leta Nkurunziza harimo abahutu n'abatutsi, muri gisoda n'igipolisi harimo abahutu n'abatutsi, umva ko sinzi ibyo, n'abapfa harimo abahutu n'abatutsi, umva ibya genocide biragoye ku muntu bihagarara ko umwanya muremure. Hari abazitwaza gusa
kubera
ko icyo kibazo Benjamin yari abajije. Icyo novuga ko nibaza ko abarundi bamye barangwa no kuganira no gutorera inyishu ibibazo basanzwe bafise, n'ubu urumva ndacakaguye ndibaza ko leta y'u Burundi n'abarundi bayibamwo baba hano mu Burundi bari bararindiriye kuganira nabo bose bafise ibintu babashaka kuvuga kubaza mugabo je nibaza ko igihambaye ubu ni bibiri icya mbere no kumenya abo baganira ni bande baganira kubiki cyo ni cya mbere icya kabiri kandi kibabaje nuko yagize abantu bapfa tuca tubona ayo makungu ahagurutse yose avuga ngo abantu nibaganire 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 nkuko umenga bariko bashigikira abantu bazanye ubwikanyi
ego ndabona akanya kariko kwatujana mushya ntaye muze mura ushura mu matanga inshungu fingu fina shaka mbazeri mushya ntaye Jean Marie Vianney Legimana ku kibazo cha Benjamin ikanicimviro yatanze ko abarundi bakwiye kwicara hamwe ivyo nibintu bisa n'ivyateguwe hari biganiro vyimirije ariko ikintu yavuze nuko abarundi bonyene batarimo n'abanyamahanga bakwikwicara bonyene bagatora inshu z'ibibazo bibatandukanya aho mu bivuga kwikimushya nahe ndagijimana
nge ibya dialogue kuko ni dialogue mushaka kuvuga biganiro ndabishyigikiye cyane ikibazo rero nuko abarundi bashobora kuganira hagati yabo nyamara mu gihe hari igihugu kindi kibyivangamo cyangwa ibihugu bindi cyangwa abandi bantu bafite ubushati bwo kubanaho ubutegetsi buri mu Burundi iyo dialogue ntacyo yashobora kugeraho rwose niba abarundi baganiriye nkuko byateganyijwe hari igihugu gikora mediation mu Buganda n'u Rwanda rugomba kubanza rukavuga icyo bukora mu Burundi ntabwo abarundi bonyine bashobora kurangiza biriya bintu niyo bataha ndavuga ziriya mpunzi niyo zataha u Rwanda ibyo bukora mu Burundi ntabwo ruzabihagarika ngo nuko impunzi zatashye ikibazo cyabo ntabwo ari impunzi ikibazo nuko bashaka guhindura ubutegetsi buri mu Burundi nukuvuga rero ko dialogue
iyo uwo mugambe guhindura ubutegetsi mwakuye he hari amakuru mufise yobayemeza ivyo mushikirije mushika na ndagijimana
uti
hala makuru mwa mufise yemeza ko urwanda gwa ufise mugambi guhindura ubutegetsi mu Burundi
ariko se iyo gouvernement y'igihugu cy'abaturanyi ivuze iti mu Burundi hari kuba genocide ntabwo tuzemera kwiyo genocide ikomeza kandi abantu bose bazi ko itariho burya twe tuzi ivyo president Kagame abashaka kuvuga kandi yabisubiyemo kenshi yavuze ko ubutegetsi buri mu Burundi rwose atari ubutegetsi buhagarariye abarundi ko bugomba guhinduka ibyo bintu yabisubiyemo kenshi
reka tubaze no mu nyumanyu wa radio ijwi rya Amerika wundi kwizera mwiriwe neza kwizera matumba
je kibazo na nfite hanini kibazo abarundi bari gukwepa ibibazo hari ibibazo biri hagati y'abarundi ariko bashaka kubikwekera mu Rwanda bwo kubicarana bo hagati yabo kugira bavugane ibibazo bihari kandi hari muhuza Museveni narabe akore kwashoboka kose atanguza ibiganiro nayo yo maraporo tubona nta kintu kimwe aza gufasha abarundi ama habanagomba mbaze wo Jean Marie Vianney ikintu yo bapfa na leta y'u Rwanda imba afite ikintu afa na leta y'u Rwanda azorondera uwundi mwanya kivugira mwake ukinziza mu bibazo by'abarundi uvuga ngo Burundi ngo bworega ngo Rwanda ngo bwarategeko reka leta y'u Rwanda kuko Burundi bwa mbere butareze leta ya Tanzania kandi leta ya Tanzania yahimyitozo abasende defte bakiri mu ishyamba ikindi nashaka gushikiriza alo
duga ku ijambo
ikindi nashaka gushikiriza nukuri ayo makungu kama tora maraporo nta kintu na kimwe arafasha abarundi ahubwo naraye ukuntu yofasha abarundi tukajya mu biganiro amazi atararenga inkombe kuko abarundi barababaye turashavuye ubu nta umuntu wese yataye vyizigiye ubu nta ubona y'igihugu kiho kiragana nta muntu umwe ariko arabona iyo turiko turajya niyo turiko turaba twasaba ya makungu ko ariko kuguma asora maraporo ya buri gihe ahubwo nagira icyo akora nyimba ari abasoda rungika nuko abasirikare mu Burundi baze guhagarikira amahoro n'umutekano ubundi bahagarikiye ibyo biganiro bize kumugaragara ubundi Burundi buronka amahoro nk'ibindi bihugu murakoze
urakoze kwizera tukakwibutsa ko kwizera ari mu Rwanda mukanya turaha ijambo abashiga ntahe bagire icyo bavuze ku kibazo ku bibazo ashikirije ubwa mbere na mbere icyo mushya na Jean Marie ndagijimana yobafa n'u Rwanda hanyuma yashikije n'ikibazo cy'ibiganiro ka u Rwanda barashije ku ruhande maze babanze baganire yavuze ko na Museveni ajejwe president w'Uganda ajejwe ibiganiro akwiye kubitanguza amaguru masha ibintu bitaranonekara nagomba maze fate n'ibindi bibazo bibiri ikibazo cha Jean Claude na Christiane deka dutangure kuri Jean Claude Christiane mungaho Christiane
allo
oui mwafite icyumviro kibazo madame Christiane
yego ndafite icyumviro bebwe abarundi turamerewe nabi imanda ya gatatu ntitworohereza kuva ibihumbi 2005 yagishika ku butegetsi yaci bakuraho igihano cy'ubwicyo niho rero baci batangura kuza barica abantu nabo naho bagira babyegeke no ku bindi bihugu bagira batangura kuvuga ko abarundi bari mu buhungiro bariko bagenda mu biga iby'ingwano kugira ngo batere u Burundi ariko uwo buri mu buhungiro ukaja kurondera kwiga ibyo kuja guteza yo nibaza ko abarundi turamerewe nabi ahubwo sinzi amakungu tuguma turiko turayatakambira sinzi n'ibyo biganiro ko bizoba dusigaye twese turi imizimba ta muntu n'umwe akiriho nibaza yuko ahubwo mwodutabariza ngaho ku ijwi rya Amerika turapfuye turahetse.
Murakoze Christian Arika tubanze duhi jambo mushena Jamali vyane na Gijimana ishure ibazo byabajijwe na Kwizera Jean Claude ariko ibazo cy'umuhuza
magambo bake bwana Kwizera ibyo avuga ari ibeshye cyane nta kibazo kireba Burundi kitareba n'u Rwanda ariko si ukuvuga ko buri gihugu kigomba kwivanga mu by'ikindi gihugu nibyo uyu munsi twahuriye kugira ngo tuvuge ibyerekeye raporo zakozwe n'amahanga zakozwe n'imiryango yigenga ku bwivange b'u Rwanda mu ntambara bushaka guteza u Burundi ntabwo rero dushobora kuvuga ngo uyu ntituvuga u Rwanda nicyo cyatuzanye muri iyi emission aravuga ngo kera abantu bateye baturuka muri Tanzania guverinoma y'u Burundi ntiyarega ibyo birayireba ariko nge ndareba ibireba igihugu nkomokamo n'igihugu cy'inshuti cy'u Burundi ntawakwihanganira ko igihugu nk'u Rwanda kiza kababaro kiza ukuntu abantu bapfuye mu Rwanda cyashimishwa no kugira ngo giteze intambara cyangwa kimene amavuta ku muriro uri mutwika u Burundi ntawuvuze ko mu Burundi hari paradizo guverinoma y'u Burundi ishobora kuba nayo ibifitemo uruhare ariko abajya gufata impunzi bakajera ku kababaro kazo bakazishyira mu gisirikare bakazirohereza mu Burundi zikajya gupfa zikajya no kwica Abarundi ibyo nanone ntabwo twavuga ngo ni byiza tugomba kubyamagana si ukuvuga rero ko dufite icyo dupfa na Leta y'u Rwanda niyo cyabaho kandi nabyo si kuko no mu Burundi hari abantu batishimiye ibikorwa na Leta y'u Burundi ariko rero nanone ntabwo ibyo Leta y'u Rwanda ikora mu Burundi twavuga ngo duhumirize ngo ntitubivuge kuko bibera mu gihugu kindi kitari cyacu ntabwo twabishoboye
Leka duhe n'ijambo Emmanuel bamenyekane agira icyo avuze ku bibazo ikibazo cyane cyane cyaje gushikirizwa n'umufasoni Christian avuga ko eka ibikorwa mu Burundi biteye agahinda umubabaro ni mwinshi nkuko mwashoboye kumva umufasoni Christian ariko arabivuga ikintu mwibaza cokorwa muri iki gihe hariho na Jean Claude yavuze ko ibiganiro bikwiye kwihuta ikintu mbona cokorwa maguru masha kugira umubabaro w'abarundi uhagarare muri iki gihe ka umubabaro bafise uze watora inyishu z'ibazo byose biri mu Burundi ni nkike mushya na Emmanuel.
Okay murakoze jewe ico no vuga nuko jewe naje narabaye impunzi mu 1994 kandi ingwano 1994 n'acifara ni ingwano y'ubu kwisho gihe barafata abantu babaho ubwoko bwabo no kugene bavunse bidafatye no kuvyumviro vyabo ibiriko birabubu niko hari abantu bafashe ingingo zikomeye ari nk'aba bagiye mu bintu vya kudeta canke abantu bari ku butegetsi imbere yuko ibijya twazeme manda biza dushobora kumva buhoro buhoro ko bari bagiraniwe bashobora kuvuga bakagira ubwoba bakagenda ariko hanini ibiri hubu n'abantu batera abantu ubwoba ngo nibagende mu bagiye haramutse hagiye abantu baje bagatera amashyirahamwe mpuzamakungu amwamwe ntashatse kuvuga nk'ibihugu bya Buraya cyangwa ibihugu bimwe bibanyi bigaca bikokeza bivuga ngo genocide cyo nibaza nuko abantu bari bakwiye kwizera leta iriho hanyuma irikirakora ibyishoboye byose mu kuzana umutekano gumuhungabanywa n'abantu bamwe bamwe bazwi neza ko tuzi na makartie amwe baje bavamwo hanyuma bakareka kuguma bakokeza nta muntu baje gufata igitega imuramvya ingozi canke na Kayanza ngo nuko ngo watashigikiye ngo imanda ya gatatu ikindi biki oya mugahumba abantu baje gutera abapolisi cyangwa abasoda ico giye abantu bose bagiriza leta ngo irikirica abantu ikirana abayiteye ntabwo iza kwica abantu bari ngaho batekanye ariko bikorera ibyabo
mushana he libera ntibashira kandi mwavuze ko ibiganiro bikenewe cyane gose ariko akamo gatewe n'umufaso ni Christian Akamo kumvikana cyane gose ikintu mwibaza cokorwa amaguru mashari nkihe muri kigi
ikintu cokorwa ubunyene nuko boneka zone de protection no kuvuga ahantu abarundi bokingirwa ni inteko zivuye hanze ica kabiri nubwirageza guhagarika kwicanye ubwo gwaruka iyo misoro ikwiricwa ejo bundi hari ku musaga mu nyakabiga na Jabe no mu Ngagara twumvise ko no domwigenda na zamatara za Makamba byatanguye icihutirwa rero nuko ubwicanyi buhagarara kugira buhagarare nuko abarundi bakingirwa kuko izo mbonera kure izo ntera hamwe twarumvise ko zamaze gushika ntizishobora gukingira abarundi mwarabonye zabaye mu Makambi ariko rero ico noshimikira ko
intera hamwe mushana libera hariho raporo yashikirijwe ni murwi wo muri Afrika wagiye gutoza ico kibazo amatwi yadusumira basanze izo ntera hamwe mvuga zitari mu Burundi
no kuno kubwira yuko hari andi yabandi barato babitohoje nka Maître Menga yaratanze raporo muri Nations Unies ivuga neza na neza namazina y'abakora muri presidence nabari nabagendera abakingira nkuru nziza urumva hari amatoza avuga ibindi tugaruke ku kibazo cy'u Burundi ico nagomba kongera ko mu byavuzwe byose na Jean Marie Vianney ni iki birumvikana yuko Jean Marie Vianney afisa kantu kakariganga muhogo kuvyerekeye u Rwanda ico nashaka kumubwira nuko ubutegetsi buri mu Burundi bwarananiwe mu bintu byose no byita ko ari échec total akarorero nuko imyaka 10 iheze batwara bagize genocide iyo genocide na Yemans namakungu ariko ra Yemanga ibiriko biraba muri ayo makartie bafata imisore ndemeza yuko apfa bakutuna batutsi ariko kuva itariki 11 n'abatutsi batotezwa no gwaruka rw'abatutsi musaga nyakabiga Ngagara Jabe n'abatutsi bishwe itariki 11 n'itariki 12 simbakanye yuko abahutu batishwe aba FNL barishwe aba IPD barishwe baratotejwe mugabo hariho faze nshasha yatanguye itariki 11 z'ukwezi kwa Kigarama rero kugira bihagarare nuko ndabibusubiyemo nuko hazi inteko zivuye hanze zikingira ubwo gwaruka mu zone de protection ikindi cha kabiri nuko abashaka guhunga hoba croix humanitaire kugira abashobora guhunga banyagamagara
tubibutse inshuti mwese ko mukomora bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise uwundi bunywanyi uri radio ijwi rya Amerika Yolanda Milioneza muratwumva murafite icyumviro kibazo turiko tuvuga cyane cyane kuri raporo yashikirijwe n'ishyirahamwe Refugees International rivuga ko abarundi impunzi ari mu makambi mu Rwanda makambi impunzi benjizwa mu mirwi yitwaje ibigwanisho murafite kibazo murafite icyumviro
jo bwa mbere nashaka guterera nashaka kubwira uwo mugabo niba ari Jean Marie niba ari cyangwa asise bafana leta y'u Rwanda aragishikiriza mu bundi buryo ariko areke kukingira leta y'u Burundi avuga yuko u Rwanda rufise mu ruhare ijambo Perezida Kagame yashikirije ke nibaza yuko yarishikirije kabubyeyi araje ingorane ziri mu Burundi rero kuri twebwe abarundi izi ngorane twabayemo kenshi twe twarayishimye kuko yagiye nko gutabara mu byiyumviro rero niba Jean Marie niba ari zo bafana Perezida Kagame arabivuga ukundi areke kukingiriza abari leta y'Uburundi kuko twese amabi ikora turayazi ama azi ntibivuga ko nashaka kuvuga kuri ibyo bavuze ngo bya genocide antuka umuntu wari kwaravuga ibya genocide ntari kure rwose y'ibyumviro byanjye sena ndashobora kubyemanga yuko biraba kuko uraza ibintu biriko birakogwa mu Burundi n'ibintu by'ibiterasore rwose na cyane cyane biriko bikorwa ugwaru kwa gugo kugara tu twese turashaka kugenda so tubiramo turabibona twabiza bakoze
ne tumukanya turaha jambo washe nahe bagire ico bavuze ku bibazo biri umushikirije ariko nagomba na Maxime nawe nyene Maxime nawe nyene abanze aduhe ivyimiro vyiwe canke ibibazo bafise Maxime mwiriwe neza
mwiriwe
mu rafise cyumviro kibazo
ego je nabise kibazo no banza kubaza umutumire Emmanuel yaravuze ibintu by'inteko mpoza makungu ariko sibona ko byokunda uburundi busanzwe burungika inteko mpoza makungu bari hanze eske muri cyo gihe abona byokunda kohoza abandi basirikare bavuye hanze kandi nacyo dutse dufise abandi bagiye gukora amahoro n'umutekano kandi mu bindi bihugu kiri nacyo nabivuga ikindi kintu nacyo icyo nabivuga ko tugerageje kuraba kuva 1994 aba babe ni washo basendedede nabo baraziko bari baratotejwe bamwe bahongera muri Tanzania abandi ahandi n'ahandi ariko byarashitse iyo hageze umuntu yagutuje ukabura kugira wanduka nyine ni nko kwihera baraja mu cyo kirobere barabona ubigene byahindukiye bashika mu gihugu naba bari ko baratoteza bari mu Rwanda ntawo bide habumvise ko bari ko bari binjiye ariko baraja mu birobere kuko nta bundi buzima n'andi hantu babona abase boja nkuko yahura kuko barazi ko bace biyicwa bagiye gutera bashobora kwicwa gusa nyine kubera atako niko bashobora kubwira bace bahitamo kujya mu icyo n'ibyo biroze wa murakoze
igome murakoze nagashaka kandi tugaruke ku jambo twa twashikije byerekeje genocide ni jambo rikomeye cyane gose nk'abantu basaba ko abantu babo kwirinda kurikoresha muri iki gihe kuko genocide ni honya bwoko nyene ritebwo ni ubwicanyi butebwo bacane gose ariko nkuko amakuru avuga ariko baricwa iryo jambo rero ni jambo muri kigihe twabanza kuba turitondera nashaka mpe ijambo kandi muri kigihe umushyana Emmanuel bamenyekana nawe nyene agira icavuze ku byashikirijwe n'umufasoni Yolande hamwe na Maxime avuga ivyerekeye inteko hamwe ni cyo kibazo cye impunzi zi makambi mu Rwanda
murakoze je nibaza ko Maxime ashobora kuba yanyuze nabi cyangwa yanyukiranyije na Libera ntabwo nigeze mvuga ko hakwiye kuza ingabo mu Burundi uko je mbona mu Burundi ingabo dufise abasoda abapolisi bagizwe bakurikije ibyasezeranuye Arusha barakwiye baragira ibyo bashoboye kandi babigira mu bihe bitoroshe kubera yuko igihe tuko turabivuga ibi leta y'u Burundi iri mu bihano byinshi ibihugu mpuzamakungu vya Buraya vyarayihagarikiye imfashanyo cyane cyane zizanye n'iz'igipolisi urumva je ku bwanje mbona bagira ibyo bashoboye jewe ntabwo nigeze mvuga ko hakwiye kuza inzego mpuzamakungu naho zagiye zija ibintu aho kuja mu buryo byarononekaye ku byerekeye genocide naho nibaza ko mwabivuze jewe nibaza ko ibyo bintu byongora kongera kubisubiramo ikintu cyitwa genocide ni ikintu gikomeye cyane gose kandi ndavuze n'inzego z'umutekano zikoze kugenera leta y'u Burundi imeze ubu kugena iperereza rimeze twarazitiye kugira ntihazosubire kuba genocide mu Burundi mugabo haramutse igitera nibaje kuza bakwega bikwegera ko birahitana abahutu birahitana abatutsi kandi ibyo mu banyagihugu mugabo no mu nzego zizeze umutekano nize rero tuvuga nk'abantu bahumuye bize bari binshi by'ubwenge hariho benshi bahitanwa nabo ca kwegeramo ngo na genocide ni ikintu gihambaye nk'uko mwami muri kubona bivuga
mushe na Jamali Vianney Ndagijimana mugire cyo mwishyuye mufasoni Yolande ya sanwabaje ikibazo hanyuma mu kubandanya cyo tuvuga niba ibyasabwe n'ishyirahamwe Refugees International bishobora gushirwa mu ngiro aho ni kubahiriza ku gateka k'impunzi aya impunzi ziri zigume ari impunzi eka ikibanza kirimo impunzi kibe ari kibanza cubahirizwa atabantu bashaka kujayo ngo bakaba bihereze ibikorwa byo kwinjiza izo mpunzi mu mirwi itwaje ibirwanisho ijambo ni rwa mushana Jean-Marie
murakoze ibyo uriya mudamu yavuze ntawo bitaniye nibyo wamubanjije yambajije ariko nge simbyemera kuko mfite uburenganzira bwo kugira icyo ntekereza kubibera mu Rwanda no kubibera mu Burundi mfite uburenganzira bwo kuvuga ibiba bibi mu Burundi n'ibiba bibi mu Rwanda ni ukuvuga rero ko iyo amaraso ameretse mu Burundi ngewe mvuga ku Burundi atandusha uburenganzira bwo kugira ngo mbigire icyo mbivugaho iyo amaraso amenetse mu Bushinwa mfite uburenganzira bwo kubivuga kubera ko ndi umuntu ndikiramo umuntu hariya mu Burundi bihabera si ikibazo cy'abatutsi ikibazo cy'abatutsi muri gihe ibya genocide nabyo mwibuke ko kuva umwaka ushize wa 2014 president Kagame yatangiye kuvuga ko ngo mu Burundi bategura genocide ariko ukibaza uti iyo genocide ni bande ishaka gukorerwa ntabwo yigeze atanga ubuhamya ntabwo yigeze atanga ibimenyetso bigaragaza ko habera genocide kandi n'amahanga yavuze ku ibyo bintu rwose ari gikabya nyamara ni koko ni kuri yabitangira no mu Rwanda byatangiye ari intambara isanzwe hagati y'abasirikari biza kurangiza ari genocide nicyo gituma nkuko Rwanda Libera yabivuze icyambere intambara igomba guhagarara igahagarara kandi ku mpande zombi abatera Burundi bagahagarika ibitero kuko byaragaragaye ko bamwe bava mu Rwanda abashatse gukora coup d'etat bagahindura amatwara bakavuga bati ntabwo dushaka kongera kujya mu byo kumena amaraso reka duhure na leta cyangwa se na leta ikabyemera bakagira ibiganiro naho ivyerekeye uriya Maître Mengen Libera yavuze nababwira ko Maître Mengen ari ntabwo rwose afite umwanya mwiza mu bibera mu Burundi muri buka kugihe cya coup d'etat ubwo yivugiye ko buri minota 10 yavuganaga n'uwaroyoboye ibitero washatse gukora kudeta niyo wabyivugiye kuri televiziyo yishima ko kudeta yarangiye avuga ko afite contact na generali washatse gukora kudeta buri minota 10 ko bavuganaga kuri telefone urumva rero uwo muntu wari uri ufite uruhare muri kudeta siwe uzajya kwemera ibikorerwa Burundi muri iki gihe Maître Mengen ni avoka wa Perezida Kagame Maître Mengen ni avoka wa ministre Kabarebe wo mu Rwanda Maître Mengen ni avoka wabariya bose barezwe kuba barashe indege yarimo president Ntaryamira na president Habyarimana murumva uwo muntu ntabwo ashobora kurenga kuri ibyo ngo abari bujye gufata umwanya wo kuvuga ku Rwanda rwibasiye Burundi
ego bereka tubandaye ndabona kanya kariko karatujana reka duhe ijambo Abdul Mwiriweneza Abdul
mahoro Mwiriweneza
mafite cyumviro mafite ikibazo
jeste ikeno terera ku gudana cyo munsi
yego
tugiye kuraba ibibazo byo mu Burundi ibibazo bya moko special cha genocide yego irevre abanyagi gubenshi barapfa mugo tugiye kuraba apfa impande zose harapfa abahutu kandi harapfa abatutsi harapfa abo muri opposition nko kandi hapfa abo muri leta ashatse kuvuga bategetsi watuye for example nka Adolphe Nshimirimana yarapfuye baje babikomagu barapfuye n'ugwaruka gwinshi bamaze gupfa gwinshi cyane bashyira mu makartier abandi bakabagiriza kudeta tugiye kwiraba rero igikenewe cyane nuko impande zose zoja hamwe ibi byo kuvuga ko amakunga ariyo azoza kugira kuhereza ibyo mu Burundi ibintu bikunda amakungu yoyo iyo ari byashoboka aba yaraje kera namuna kwiye gushira ikizere ku makungu kuko wapi avugisha umuntu wa gusa
ego mereka
icyari kubakiza cyane nuko abaruri twegwe nyene hagati yacu ya opposition ndiko ndavuga cote na red hamwe na leta y'u Burundi twoje hamwe bose boje hamwe hamwe kibazo bagikura mu nzira atari ngaho nubwo byogenda gutse impande zose zitagiye hamwe ngo zihurize ikintu kimwe cyo kujya mu biganiro kabisa ibazo byo mu nzira zigara bihera
ego moshe na libera Abdul agizati ibiganiro bikwiye kuba hagati y'abarundi naha makungu yoyo no kuvuga gusa hariho nabantu benshi jo banditse bavuga ko amakungu gushika ubu afata ivyemezo atangiye ngo ziboneka yigira fata aho muvuga kwiki libera
abaye madame mesh cyane mugabo bagasura amadeclaration no gukondana gusa ico gituma kubwanje bari bakwiye kwikubita gashi kuko dufatiye kuri East African Community hari amategeko agenga East African Community avuga yuko neza mu gihugu kiri muri uwo mugwi habaye ingorane barafisha ububasha bwo kwinjira bagakingira abanyagihugu simbakanye yuko inyishu izova mu biganiro none bazoganira abantu bariko barapfa ko mbona ku munsi atamusi wijana atabishwe bakicwa nico gisoda nico gipolisi ndagira nishure umunywanye yavuze yuko atagisoda cyo kwinjira yego gisoda carasambutse cyo Burundi ubu kimwe imbonerakure gusa kiramwarabibonye ibyabaye ingene abasoda abanyeshure muri
isambu ayo makuru ntayo ayo makuru ntaraboneka mwebwe nibaza ko muri kure nta mutegetsi n'umwe canke abantu bari muri opposition cyane ba tavuga rumwe na leta baratubwira ko igisirikare cy'u Burundi gisigaye kirimo imbonera kuri
birazwi natanze uburero bwinshi maradi ingene yasambuwe imigambwe ingene yasambuwe amashyamwe yegamiye leta ingene yasambuwe byose biko byasambugwa
bon reka duha kanya ubundi munywa nyuma radio ijwi rya Amerika nyuma mwese uko muri batatu ndabasaba mugire icyo mwishi ku kibazo cha nyuma ari nacyo duhava dusozera ko turafise ubundi munywa nyuma radio ijwi rya Amerika ndowimana mwiriwe neza
mwiriwe
Munafisi kibaza munafisi icyumviro
yego
nduge ku jambo
jewe icyumviro nari mfise nuko uyo muntu yarageye kuvuga avuga ngo igisirikare cy'u Burundi cyaramaze gusambuka nizere yuko ngira ngo niwe yo bari kora gisambura kuko twe turi ku butaka bw'u Burundi ntabyo tubona hanyuma ibyo avuga nabyo yuko igisirikare cyangwa igipolisi cyo bakiri mu mbonera kure je nizere yuko wewe ubwiwe ngira ngo niwe yabashizemo ahubwo ingira yo garuka kabisigurira n'amakungu hanyuma ku kintu kijyanye naho n'abo bantu bari kubavuga biriko bivuga yuko bari kubagirizwa bagirizwa ibintu byo kugira imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda mbere kubera iki igisoda cy'u Rwanda cyari cyagabirije ku munsi wa gatanu igisoda cy'u Rwanda kugira ngo gishobore kwinjira ku butaka bw'u Burundi cyashaka kugira ngo gishike kuki
ayo n'amakuru yimva aho mufite
cyane abo bantu biriho kuko turabibwirwa n'abantu bari hafi y'umupaka w'u Rwanda nacyo gituma rero n'ubu ibintu biriko biba byose u Rwanda rubifisemo uruhara hari ni radio yitwa Tahuka yo iyo radio ndayumviriza cyane iravuga yuko neza cyane ibintu biriko bitegurwa mu Burundi by'ubwicanyi bibiki bariko babitegurira mu Rwanda ari abantu babikorera mu Rwanda hanyuma bakaza kugira ngo bashobore kwica abantu ibyo nabyo byo kuvuga ngo intera hamwe ngo ibiki ibyo kandi ntibizokwigira binabavyo ahubwo je nk'ikintu mbona abarundi twebwe nyene nitwe tuzi icyo dupfa nitwe tukwiriye kwicara hamwe kugira ngo
musozere ndabona akanya katujanye
ibintu byose ngene dushobora kubikora naye handi hoho kwiyumvirira ibyo abo bantu bariko bariyumvira sibyo ibyo ahubwo twebwe twenyine nitwe turiko turi
reka tubahe duhe n'ijambo abashinga nta babiri ndabona batatu turi kumwe mu kanya gato ya masoko na 30 umwe nashaka ntangure kuri mwebwe professeur Libia ntibashira kandi ingaruka z'ivyo birego eka ingaruka z'ivyo bikorwa mu gihe byo bari byo zoba izihe ku Burundi amasegonda 30
na ntangaruka ingaruka mbi ndazombona jewe nuko boyaga Rwanda no Burundi bwo gukira hamwe bukatorera mu cyo cyo kibazo na cyane cyane bagashimikira ku kibazo cerekeye abo bahunga kugira bashobore gutahuka izo ngorane zihagarara
mushya nta Emmanuel bamenyekane ikintu ibintu byo bankingaruka mu gihe ivyo bikorwa byo kwinjiza abasirikare aba impunzi mu mirwi itwaje ibigwanisha impunzi ziri makampi ya mu Rwanda zo bari nkize mu gihe byo bari byo
Jenny bazako nagiye kubona dusubiye kuvugana na nibashira kandi libera nifuza ko abantu b'incabwenge nka nibashira kandi libera ba professeur d'université dusanzwe tuzi barakenewe cyane gose muri ino ntambara turi mu hano mu Burundi no mu Rwanda mbere kugira bavugisha ukuri ukuri niko kuzokubaka kuko ndabona abantu babashatse kwinjiza interahamwe mu Burundi biranka bashaka guteranya abapolisi n'abanyagihugu biranka urumva ko bashaka gusambura igisoda biranka none urumva bagiye guterera u Burundi hanze nibaza ko bodufasha cyane mu kuvugisha ukuri kugira abarundi benshi babone ukuri kuri koko abantu mu Burundi hakuguma bagira elementanye
namwe mushana Jean Marie Vianney ndagijimana mu gihe ayo makuru atangazwa na mashirahamwe jeje gutabara imbabazi abivuga twavuga iyo shirahamwe Refugees International mu gihe yo bariyo ingaruka z'ivyo bikorwa byo kwinjiza impunzi mu gisirikare kugira ngo zitere Burundi zobize
mbere yo kuvuga ingaruka navuga ko icyifuzo cyanjye nuko umuryango mpuzamahanga wa Loni kubera ko bigaragara ko amategeko agenga ikibazo cy'impunzi adakurikizwa neza yarakwiye kohereza commission speciale ikagenda ikajya gukora nkete igasohora raporo bikagaragara neza u Rwanda rwabeshyerwa bikamenyekana rwaba rutabeshyerwa kandi nabwo bikamenyekana ikindi nkuko mugenzi wanjye abivuze abarundi koko bagomba kwicara bakaganira bishobotse abantu bafitanye ikibazo bose na leta bakagira urwego baganiriramo ariko ari dialogue isanzwe wenda abarwana bya gisirikare bo biragoye kwicarana nabo ariko nanone nta kundi byazagenda umunsi numwe bazagera aho bavuganira na leta kugira ngo barebe ko bakubakira hamwe Burundi. Nanone kandi
usozere akanyakagiye
mu Rwanda ko ihagarika ibikorwa niba ari byo koko
musiyanahe Jean Marie Vianney ndagizimana ndabona kanyaka tujanye ndabashimiye cyane rwose ku kanyamwatoye kugira ngo tuganire. Ndabashimiye Professeur Libera ntibashira kandi ku kanyamwatoye kugira ngo tuganire. Emmanuel bamenyekane ndabashimiye namwe cyane rwose. Ndashimiye n'abanywanyi biradio Ijwi ry'Amerika nabo nyine bagize uruhara muri iki kiganiro. Ndashimiye ingenieur yadufashe mu bibi by'ivyuma hamwe na Fatou Kalala nabo nyine yigiranije iki kiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.